God is good all the time, and all the time God is good. Here we continue on this one. Are you happy? Let's praise the Lord Almighty.
Mowi karidawe na mi aiwawe. Murukundo rwawe mwami muri wowe. Zinyiru umucaka rukundi mundu mwana wawe. Yesu mwami nyiru buzima bwanje. Muri wowe nihomba numba ntuje. Muri wowe nihomba numba njo.
Friend, my everything to you, my provider, my hero, my fighter, my conqueror. That's what me seek for you, cause you my best friend. Unjirira neza nga uri chonje mbuga. Ni wowe mana yanje nga undi nunge. Unjirira neza nga uri chonje mbuga. Sombaba zizawe nizo zitumanje mbaho. I'm favored and favored kuko uri mana yanje.
Uri mana yanje.
Taje mukiza kawe kawe emerera unjiru wawe. Nami wanje mana yanje.
Muri kari bwawe mwami ahe wawe.
Abariho nimbera.
Urukundo rwawe mwami muri wowe.
Abariho nimbera.
Muri kari bwawe mwami ahe wawe.
Abariho nimbera.
Urukundo rwawe mwami muri wowe.
Abariho nimbera.
Ah, oh, God, give me love, give me love. Let me know. Oh Jesus, give me love, let me know. Give me love, let me know.